imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa amakuru yo mu gitondo turashikizwa na Alois Bigirimana
akoze Fidel twe ahera mu yavugwa muri Afrika intagondwa zishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu ico ku munsi wa mbere zarateye ikambi y'abasirikare ba ONU mu gisagara ca Dikwa mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria zirukana abasirikare zigota abakozi 25 zongera ziraturira ico kigo cose igisirikare ca Nigeria cavuze ko carungitse abasirikare bari mu gisagara ca Marte kiri ku birometero 40 n'indege z'intambara 2 gufasha gutuza abo bagwanyi iki gitero kibaye inyuma y'imyaka 3 abo bagwanyi nyene bateye ikigo ca ONU cyari mu gisagara ca Rane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2018 aho bishe abakozi 3 batanga ifashanyo bongera abanyuruza umukenyezi umwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ababajwe n'ubwicanyi bwabaye muri Chade ku munsi w'Imana kandi agasaba ko haba ibiganiro bya politike ubwo bwicanyi bwabaye hakoreshejwe inkoho igihe igisirikare cyariko kiragerageza guhagarika umukandida Yaya Dilo Jeru agomba kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa kane kuza abantu bashika kuri 2 barishwe abandi 5 barakomereka inyuma yo kurasana kwejwe umutekano bagerageza guhagarika umunyepolitike Yaya Dilo ku rugo iwe ku murwa mukuru Jamena leta yatangaje ko 3 mu bakomeretse barabasirikare ariko Yaya Dilo we yavuze ko bapfuye n'abakomeretse barenga abatangajwe na leta kandi ko umubyeyi wiwe n'abandi bavukana bishwe muri Afrika kandi cegera cha president muri Zimbabwe Kembo Mohadi yaratanze imihoho cyo ku munsi wa mbere inyuma yo kwagirwa n'icaha cingeso y'ubusambanyi yasabye imbabazi abanyagihugu kubona atabashije kwigenza neza mu mabanga yari yarashinzwe n'igihugu Kembo Mohadi umusirikare w'umukukuruke yagwanye intambara yo guhabuza Zimbabwe yari umwe mu byegera 2 bya perezida muri Zimbabwe
Washington ijwi rya Amerika
mu makungu abakora amatohoza bishyiramwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batazi uko imbohe zafashwe n'impande zerwa n'intambara yabereye muri Siriya zimerewe kandi ko biteye amakenga raporo yabo izohabwa akanama ka ONU kajeje uburenganzira bwa muntu ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatatu iyo raporo y'abagenduzi ba ONU kuri Siriya yerekana ibyemeza by'abafunzwe baborizwa igufa kandi n'ibindi byaha bakorewe kuva iyo ntambara yaduka mu 2011 abakoze ayo matohoza bavuga ko byinshi mu byaha byakozwe biri mu mugwi w'ibyaha by'umuntambara kandi bihohotera ikiremwa muntu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi wa mbere ko abandura umugera wa COVID-19 biyongereye ubwa mbere mu indwi ziheze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku cicaro cya OMS i Geneve umuyobozi waryo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko iryo yongerekana ryibonekeje mu turere twa Amerika ubuseruko bwa Mediterane Uburaya hamwe n'ubumanuko bushya ubuseruko bwa Aziya uwo muyobozi wa OMS yavuze ko ibyo bica intege ariko bidatangaje kuko abantu bafashe minenerwe ingingo zo kwikingira ku bijyanye n'icyanco umuyobozi wa OMS yavuze ko ibihugu byo mu burengero bwa Afrika Ghana na Cote d'Ivoire byatanguye gucandaga abanyagihugu babyo n'icyanco z'umugambi COVAX utumbere kugabanganya ku rugero rungana incyanco hagati y'ibihugu
urakoze Alois Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu ku Burundi turi ku mirongo migufi imetero 25 imetero 31 ni imetero 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika Colonel Charles Sematama yari umusirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatorotse igisirikare aza kwifatanya n'umugwi w'abagwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bazwi nka twirwaneho
nuko anga kurebera abaturage bishwa leta irebera iyambuye inshingano zayo ahubwo igashyigikira abatsinda abaturage nazo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa bishwa runga akarengane niyo yamuzanye n'ayatuzanye
uyo ni Colonel Makanika Michel Rukunda amaze umwaka atorotse igisirikare cya FARDC mu Burundi President Evariste Ndayishimiye agabisha abakuru b'amakomine bose banyuza amafaranga y'amatagisi ko bashobora kuvanwa mu kazi ejo kuwa mbere amakungu yarahimbaje umunsi mpuza amakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi President Evariste Ndayishimiye agabisha abakuru b'amakomine bose banyuruza amafaranga y'amatagisi ko bashobora kuvanwa mu kazi President Ndayishimiye yaratangaje ko agiye gukurikiranira hafi ibijyanye n'amafaranga y'amatagisi yinjira mu kigega cya leta inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuruzwa n'abakozi ba leta yasubizwa mu kigega cyayo yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu citeze imbere mu kwishyiriraho inyubako z'iterambere harimo amabarabara ibitaro n'ibindi hamwe no kuronsa umunyaga nk'abanyagihugu kuri Imana yiriwe muri komine Buraza yindi mu ntara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu hari mu bikorwa byo kwigira insinzi yamushikanye mu kibanza cha president mu mwaka ushize Evariste Ndayishimiye yaneguye rwose abastanteri banyonora amatungo ya leta yemeza ko igihe cyabo cyarangiye
duheruka kugira ikintu cyagahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga ituga rya komine na kamara maza gusanga bene gihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntigira shika mu kigega cya komine ahanagira mbere bishi babura matari na bamusitante kuvuba tukazoza guhinyuza tugasanga turosa mahera menshi kurusha mwahora muronka uwo musitante azatatanga imiho atawirwa ramwirukana kubera iki turinda kuvuba ujumbura tuje guhinyuza sino yarari tubadaye tumuheba ariko anyonora ituga ry'igihugu musitante rikanura babura matari duheruka kubaha abahanuzi bajeje iterambere muhanuzi ujeje iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera ciyaboneka kuko tuje utabivuze umenye yuko ariwe uzofata kuko ntiwatubereye ijisho
afatiye kuberutse kwemezwa n'umushikiranganda rero intwara yo hagati ko mu makomine atatu yonyene ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuruzwa imiliyoni zirenga 120 Gabriel Rusiri yarongoye ishyirahamwe rikomeye rirwanya igiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega cya leta yibwa angana n'ayikoresha ku mwaka
amamiliyaridi ashika kuri 15 mu makomine atarenga 3 iyumviriro tugiye mu makomine 19 murumva yuko ari hafi bije y'igihugu cyose aho nituvuze ayadenda mu masoko ya leta n'ahandi amamiliyari arenga 1,500 agenda mu mifuko y'abantu murumva yuko ibyo kuvuga ko igihugu cyacu cy'u Burundi gikenye bitarimo ahubwo gikenye abantu biteka bashize kure za ngwara abagiriki ba kera batoye z'ukwifuza n'umunezero urenze umuntu aza gutwara abandi ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende babanza kubimukuramwo kuko indani banga bitabangikana
nawe badahuriza ku gitegiri na president Ndayishimiye yemeza ko ibintu byayogeye wamaze guharura imiliyari zirenga 40 zije mu mifuko y'abantu ku mwaka utaje
na kamara maze kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwi hagatozwa imiliyoni 30 mundwi zizo 25 zagiye hariho ndabagabishije basitane bimenye ubu ni babenye naribo baja kupima bigerageza ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni musitane ahora yiba none twavuga ko ari inde tuzovuga ko ari inde ahora yiba ubu tuzoza turaza twirabiza ngo tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramara maji twasanze mu gihugu cyose hasho ashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka nimwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjira rukaca turi ama miliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki
rusira twarako kumavuga kushaka kugwanya igiturire yakwiye guhera mu nzego zo hejuru z'igihugu
ahubwo nibintu biba kuhera kubatunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu kugenda mu maservisi yose ya leta kuko imyaka irenga 18 ishyirahamwe urikomere imaze rikora byarabibonye nuko usanga abantu inguvu bafise zirenze gusumbya iz'igihugu gifise n'umuntu wese rero aramutse bakoze ko niwe wenyine acagira ingorane rero abantu bose bariko barakora ivyo kubuza abanyoni nuko barakwiye gushigikirwa twese tukabashigikira kuva mu biro by'umukuru w'igihugu gushika mu biro by'umukuru n'amashiga mateka nkenguza mateka inzego z'igihugu zose aho bajira amafaranga abasuma barakomeye gose mwa kino gihe basunze inguvu leta
mukurindira kwizo nguvu zera kumbure president ndayishimiye amenyesha ko abantu bose bivye leta atakigongo yazobaha mu misi za azotanga ikigongo yakumbo hezitandukanye kugeza barishitse ntijya nyuma
nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongo mu bakozi bibi bapfunzwe muguwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovaye uwuzi ko yivye atayarishe ntazovaye nahazwa kwizira ikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazovaye atamuhaye iyo ndishi akababaro
ikiganiro cy'umwaka uheze cy'umuryango mpuzamahanga rwanya igiturire Transparency International cyerekana ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bivugwa mu giturire bukaba muri ndwi za mbere muri Afrika naho biruka kuva mu mwaka wa 2005 Burundi bwashize inzego nyinshi zirwanya igiturire zirimo brigade hamwe na sentare birwanya igiturire hamwe n'ubushiranganje bw'intwari bereye ariko bwobwo president mushasha akaba yarabufuse eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
urakoze eloge
Bakunzi baradijwe rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira.
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nayo kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda himyiteguro yo gushingura Padiri Obade Rugirangoga iriko iraba kuri Centre Ibanga ry'amahoro menyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yaranyarukiyeyo maze adutegurira iyi nkuru
Na mbere yo kugera ku ibanga ry'amahoro urasanganirwa n'imyiteguro igaragara ko yatangiye na mbere yuko umurambo wa Padiri Ubaridi Rugirangoga ugezwe mu Rwanda kuwa gatandatu w'icyumweru gishize Imihanda yerekeza kuri isantere bigaragara ko yanyujijwemo imashini zisiba ibinogo n'izitsindagira igitaka kivanze n'urubuye cyashyizwemo ku ibanga ry'amahoro ubwaho haragaragara abakozi bake barimo abategura imva agomba gushyingurwamo abasukura kiliziya ndetse n'abatunganya ubusitani imihango yo guherekeza uyu musaseridoti wabaye rurangiranwa ku rwego rwa diyosezi gatulika ya Cyangugu akomokamo iratangirana n'umugoroba w'uyu wa mbere Padiri Habimana Baridi ayobora santere ibanga ry'amahoro
nagera hano irusizi aranyura mureveshe naho bakora isengesho riringaniye ryo kumusezeraho iryo sengesho nirirangira nabwo baramuzana hano ku ibanga ry'amahoro aho yakorera ubutumwa ndetse ni ibanga ry'amahoro ni warishinze naho abakristo baza kuba bahari tumusezereho naho hari isengesho tagitambo cyamisa kiri buturwe none
Padiri Rugirangoga Ubaridi yamamaye hanini biturutse ku nyigisho ze zisa na mitima n'ubwiyunge kimwe n'ingabire yo gusengera abarwayi bakiyemerera ko bakira nyuma yo kwakirira umurambo waha ku ibanga ry'amahoro indi mihango yo kumusezeraho bwa nyuma no kumushyingura irakomeza kuri uyu wa kabiri icyakora ubuyobozi bwa santere ibanga ry'amahoro bwabwiye Ijwi rya Amerika ko bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona yizitabirwa n'abantu bake cyane
amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid mu gihugu cyacu ateganywa ari muto cyane abantu baherekeza uwitabye Imana turimo gutoranya ko bigoye rero hazaba hari abapadiri birumvikana baringaniye bake na muryango we bakeya na bihaye Imana bakeya ntabwo imibare none hanyifite neza kuryo natanye guhariko tuzakora ku buryo twubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19.
Muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19, iyi santeri ibanga ry'amahoro ubwe yashinze, benshi bafata nk'ahantu h'ingenzi cyane mu bijyanye no kwiyegereza Imana, ntabwo ikigendwa nka mbere. Ariko kandi iyo uhageze ntubura bake baje kuhasengera. Bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika batubwiye ko bababajwe no kuba batazabasha guherekeza uwo bafata nk'umubyeyi wabo.
Ntabwo bitubabaje cyane kuko ari itegeko, ariko nyine iyo bitaba itegeko n'abana twari kuzabaza umubyeyi wacu rwose. Ibikorwa byaje dukorera mbega nibyo bizamugeza no mu ijuru.
Ko bavuga ngo ni umuryango n'abihaye Imana gusa, tuzabifata uko bere ko tuzifatanya mu kababaro.
Byabaye ngombwa niba ejo ntashoboye kuba batuma ninjira hano. Ariko ko none naje kukiriyo cyo kwifatanya nako gahinda duhagazemo.
Twe nk'abakirisitu rero uretse mu maparuwasi yacu gutangira kumusabira misa, mbega misa ziri gusabwa n'icyo tugomba kumukorera kuko ntabwo twakwirengagiza ibya leta nabyo.
Padiri Ubaridi Rugirangoga yatabarutse ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2020 aguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yaragiye mu masengesho yari asanzwe akorera hirya no hino yo gusengera abantu. Aba hafi ye bavuze ko yazize ukwiyongera k'uburwayi yari asanganywe kwatewe n'icyorezo cya COVID-19 yari akirutse. Yapfuye yari amaze imyaka 36 ari umusaseridoti. Umurimo we wa gitumwa yawukoreye cyane muri diyoseze ya Cyangugu ari nayo akomokamo. Nubwo abagana ibanga ry'amahoro batazabasha kumuherekeza, bishimira ko agiye gushyingurwa kuri iyo santere nk'uko babyifuje. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugushimire Temistocre.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Ejo ku munsi wa mbere amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingiriza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara. Uburundi gisata kijejwe gukinga ibiza kivuga ko uwo munsi washitse bwe ibonekeza ibiza biturutse ku myuzurira y'amazi n'imiriro bihitana batari bake. Idonido umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari mu Rwanda.
Abantu batari munsi y'5,000 nibo bapfa bahitanywe n'ibiza mu Burundi ku mwaka nk'uko byerekanwa n'igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu. Abo bahitanwa n'imyuzurire y'amazi, amazu asiduka akagwa ku bantu, imiriro ihitana amazu n'amasoko, imisozi isiduka n'ibindi. Amasanganya yo mu ibarabara nayo ahitana barengabo, hakiyongera ko rero ubutunzi bw'igihugu n'imiryango buhahonera nk'uko ico gisata kivyemeza. Kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara, igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu kivuga ko gifise ubukene budasanzwe mu vyerekeye uburyo bwo gutabara abantu igihe hadutse ibiza. Antoine Ntemako atwara ico gisata hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura.
Nk'ayo makamyo ajejwe kuzimya imiriro iyo yadutse yacari mike cane, hari ntazo zishika zitanu zitararonka intara nka Nyamwaro, Cankuzo, Bubanza n'izindi. Ubwo rero naho ziri zirashaje, bikenewe yuko ayo makamyo yokwira igihugu cose, ma provinsi yose. Hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye, ziho tugora turacari gake cane muri ico gisata. Ubundi buryo ni iki? Ni impuzu zo kwambara hageze kuzimya imiriro. Ikindi ngo kikiri ingorane ni ibigega byo gutabara. Murabiye nka ivyashitse mu Gatumba cyangwa ivyashitse inyempundu mu Cibitoki n'ahandi, tumara iminsi 3-4 tutararonka niyo tubagarukira kuko atakigega dufise arikifungurwa ari amahema canke imiti.
Abibuka neza ingene biza bibabaza n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura muri karitsiye ya Kajaga batewe n'amazi mazi y'ikiyaga ca Tanganyika mu ndwi zibiri ziheze
imyuzure yaje bukebuke muta masata yeje nta muntu umwe arasubiye kuryama ngaha mu kagace abantu bari kuba rimuka bose nta muntu umwe akihaba bose bimutse
twe twenyine turi benshi twe tuko turi bugikara n'abamaze kugenda senkiro bimaze dusanga amazi no mu nzindi ziri inyuma yacu ngaho za bomotse
iruhande ry'ivyo abajejwe gukingira ibidukikije bababazwa nuko hasigaye hibonekeza izindi mpanuka z'ibikoko ziva mu kiyaga ca Tanganyika zikajya abantu mu mezi atandatu aheze imvubu zisha abantu cumi I Bujumbura no mu bumanuko bw'igihugu I Nyanza Lake Mamer Sabushimike atwara ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije Les Amis de la Nature arasigura igituma imvubu zisigaye zisohoka mu mazi zikiye inkumbi
izo mvubu nyinshi ziriko zica abantu ari uko zavogerewe n'abo bantu ahantu zahora zirisha ntihakiriho harubatswe amazu ahandi hararimwa kuva inyanza rake kuduga guca mu rumonge kuduga mu kigwena mu minago gushika ku magara aho hose imvubu zica ziburaho zirisha naho ziza ziratembera ishavu rigaca riba ryinshi uwo zibonye zikaza kwivuna zigaca zimwica abarovyi n'abarimyi ibishonje zataye aho zahora ziba urabona ko kubona imvubu iva mu kiyaga Tanganyika duga ibujumbura mu gisagara igashika kuri Stella haba hari ikintu cyahindutse amategeko akinga amazi yaraho nyanzwe za metero 150 ntizakurikijwe
igisata kiri mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka kirafite cyo gihanura abanyagihugu mu kwirinda impanuka cyane cyane mu gihe cy'imvura
guca imikobeko kandi leta yamaze kubihimiriza ku mitumba kugira ngo yogabanya imirindi y'imvura y'amazi y'imvura kudasubira kubaka ahantu hatakwiye kubakwa iki nacho gusibura imiserege ayo mazi ava ku mabati twamenyerera kwashira mu binogo by'amabuye kugira tugabanye imirindi y'amazi ihitana abantu bari hepfo yabo iyi si ubasigari bwambura ahantu henshi yuko hotegwa ibiti
mu myaka 10 iheze impanuka ni kimwe mu byahitanye abantu benshi ku isi kurusha intambara cyane cyane mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga binini nk'uko byerekanwa n'ishyamwe mpuzamakungu ONU Tie Clave ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Tie Clave kuri iyo nkuru
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Colonel Charles Sematama yari umusirikare wa leta ya Kongo ahagarariye rejima y'ingabo za FRDC zikorera mu karere ka Kichanga mu ntara kivuye mu buraruko yaratorotse igisirikare cya leta ya Kongo FRDC aza kwifatanya n'abagwanyi ba twigwaneho mu ntara ya kivuye mu bumanuko bayobowe na Colonel Makanika Michel Rukunda nawe amazi umwaka yiyongoye ku gisirikare cya FARDC umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Bedaske Ngabo ari Uvira yavuganye na Colonel Makanika amubwira ko Colonel Sematama Charles yamushikiye
yaraje batugezemo turi kumwe turafatanyije mugambi wo kurwanya abaturage
yaba yarababwiye ko ariyo impamvu yatumye ava mu gisirikare cya FARDC akabasanga mwebwe Colonel Makanika
izo mpamvu natwe zadukuye mu gisirikare cya leta zikatumye no kubana n'abaturage no kwanga kurebera abaturage bishwa leta irebera iyambuye inshingano zayo aho igashigikira abatsemba abaturage nizo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa bishwa rubira akarengane niyo yamuzanye nayatuzanye nayazanye n'abandi nayizuzana n'abandi
yaba yaraje ryari abageraho gute
igihe yazi ni ukizi ariko njewe ndera gusa ko yatugezeho ejo dimanche
hari abandi basirikare bayacikanye nabo
oya aje wenyine ndi nabazaza wenyine ntabwo ari ibintu bisaba ko yana basirikare minisite agenda ubushake
kizu mwaka mukitsi gisirikare cya Kongo umuza gutabara abaturage hari kintu kuva mwagera ngo cyaba kimaze guhinduka
cyarahindutse kinini cyane kwa bashe gutuza abaturage mu duce twabashe gukuramwo abicanyi ubwo abaturage baratuye barahinga baroroye abana bariga ni ntambwe ikomeye amayira ataragendwa garagendwa urumva iyo ni ntambwe itari ngo imaze kugerwaho n'izindi zizagerwaho
ko Colonel Sematama yakitse igisirikare cya leta akabasanga ntimufite ubwoba yuko leta izongera imbaraga mu kubarasa kandi mwari mufite abandi banzi bataboroheye barimo ba mayimayi ndetse n'inyeshamba z'abarundi za leta itabara
n'ubundi imbaraga ntabwo itazongereye bazongereye abica abaturage izibongera munsi ku munsi inazibongere si igitangaza igitangaza nuko ahubwo yakwisubiraho yabarumbwiye ndetse leta niyisubiraho igakora inshingano zayo ndetse muzongera gute nako kuvuga ngo leta izongera imbaraga biruta izo yongera kubicanyi bari kwica abaturage bari kutwicira bari kugihekura nta zindi izizongera nazo si gutangaza n'ibisanzwe turabizi ko ari uwo mugambi ije yagombye ko leta yabikoze ahubwo ikora ibitari byo
ko abasirikare bakomeje kwiyongera muri twirwaneho ntishobora kuzahindura umurongo yari ifite wo kurinda abaturage bigahinduka umutwe w'igisirikare witwaje ibigwanisho
nta murongo uzahinduka wo kurinda abaturage ntabwo wahinduka abaturage bafite akaga bari mu ntambara barishwe umunsi ku munsi baranyegwa barasenyerwa uruma nta mpamvu umurongo wahinduka wo kurinda abaturage kuko n'ubundi ntabwo ari aha twagombye kuza guhindurira umurongo aho twari mu gisirikare cya leta twari dufite imirimo twagomba gukomereza muri iyo hano nta fiyeri ihari nta zindi nyungu zihari ukuye kurinda abaturage no kwanga ko abaturage bapfa rubi tuginari duhumeka nta kandi kazi dushinzwe nicyo twambaje gukunda abaturage n'ibyabo nta murongo wahinduka rero
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hani hagarukiye mwakoze kudutega amatwi mubwire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu yabaye igisubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batabangura
Radio, ijwi rya Amerika.